numva radio ijwi rya America iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 i Kigali no kuri FM 93.3 i Karongi. Mu Burundi ijwi rya America iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ikisoro muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Ni Eugenia Mukankusi basuhuza. Ikaze mwese kuri radio yanyu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Leta y'u Rwanda yamaganye ibihano byafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku muyobozi umwe mukuru w'igihugu.
Ibihano ibihugu by'amahanga bifata ibihugu by'Iburayi na Amerika y'Amajyaruguru ni ibihano bidashobora gutanga umuti ku bibazo dufite mu karere, ibibazo by'umutekano, ibibazo by'amahoro.
Uwo ni Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda, Kizza Besigye, yashinjwe icyaha cyo kugambanira igihugu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yizihije ukwezi kwahariwe umurage w'abirabura. Naho mu burasirazuba bwo hagati, Hamas yaba yaribeshye ku murambo w'umwe mu mbohe yasubije Israeli. Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu avuga ko Hamas izabiryozwa. Izi nkuru tubabwiye muri macyamwe n'izindi radio yanyu yabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya, ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nkuko nari mbabwiye, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda, Kizza Besigye, yashinjwe icyaha cyo kugambanira igihugu. Elias Lukwago wunganira Besigye yavuze ko ibyaha aregwa bishingiye kuri politiki. Frederic Nkundikize arakomeza.
Sentare yo muri Uganda yatangaje iyo ngingo uyu munsi ku wa gatanu. Ibirego yagirizwa birimwo ko yari yateguye gukura ku butegetsi ku nguvu Perezida wa Uganda Yoweri Museveni birabandanya gutangazwa. Besigye amaze guhiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu inshuro zine, yari yicaye ku gakinga k'ibimuga igihe urwo rubanza rwariko rurasomwa muri sentare. Mu mategeko ya Uganda, icyaha yagirijwe cyo guhimukira igihugu gishobora gutuma ahanishwa urupfu. Umuryango wiwe hamwe n'abamushyigikiye basaba ko arekurwa bidateje. Yamara kuva agitabwa mu mvuto, yagumijwe mu ibohero icungerewe cyane, hanyuma mu nyuma atangura kugarariza ibifungurwa no kwisonzesha. Muri iyi minsi iheze, igihe cyose yari yarengutse muri sentare yasa n'ufise amagara make, ari navyo byatumye abiwe bagira amakenga bavuga ko mu gihe hogira ikimushikira ari mu ibohero hashobora kuba uruhagarara mu gihugu cya Uganda. Abanya Uganda batari bake bariko baratera kamu gasaba abategetsi kumugirira imbabazi bakamurekura. Ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu, Amnesty International, naryo nyene ryarateye kamu gasaba ko arekurwa. Ryavuze ko inyuruzwa ryiwe riciye kubiri n'amategeko yubahiriza ikiremwa muntu, kandi rite kubiri n'ukuntu abarondegwa n'ubutungane bashikirizwa ibihugu vyabo. Ubaye ubwira kane Besigye yagirizwa icaha co guhemukira igihugu. Besigye afise imyaka 68 yatawe mu mvuto kw'igenekezo rya 16 ry'ukwezi kwa 11, inyuma yaho yaramaze iminsi itari mike irengero ryiwe ritazwi i Nairobi mu gihugu ca Kenya.
Tuve ku mugabane wa Afrika tujya mu burasirazuba bwo hagati. Hamas yaba yaribeshye ku murambo w'umwe mu mbohe yasubije Israeli. Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu avuga ko Hamas izabiryozwa. Thomas Kamirindi.
Ejo kuwa kane, Hamas yasubije Israeli imirambo y'ingwate enye mu bo yashimuse mu gitero cyayo cyo mu kwa 10/2023. Yavuze ko harimo n'uw'umutegarugori witwa Shiri Bibas. Nyuma yaho abaganga ba Israeli bapimye iyi mirambo batangaza ko uwa Shiri Bibas utarimo, ahubwo ko ari uwundi mugore ushobora kuba ari umunyapalestina kazi. Hamas imaze kubyumva yatangaje ko ishobora kuba yaribeshye koko, ivuga ko igiye kubikoraho anketi. Naho Netanyahu yatangaje ko ari ubugome burengeje kamere ku Israeli izihimura mu buryo Hamas izabyishyura n'igiciro kibikwiye. Shiri Bibas yarafite n'ubwenegihugu bwa Argentina, nayo yamaganye Hamas yivuye inyuma. Mu itangazo yashyize ahabona, ivuga ko iki ari kimwe mu bikorwa bya kinyamaswa. President Javier Milei yatangaje icyunamo cy'iminsi ibiri mu gihugu cyose cy'Argentine.
Thomas Kamirindi hatuvane mu burasirazuba bwo hagati hatuzana inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Perezida Donald Trump hizihije ukwezi kwahariwe umurage w'abirabura.
Ukwezi kw'amateka y'abirabura gutangira ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri buri mwaka. Abashakashatsi bavuga ko ufite imizi ya mbere mu 1926 biturutse ku muhanga mu by'amateka w'umwirabura witwa Carl Wilson n'ishyirahamwe yarabereye umunyamuryango rigamije kwiga no kwigisha ubuzima n'amateka by'abirabura. Perezida wa 38 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Gerald Ford yemeje ukwezi kw'amateka y'abirabura mu 1976. Mu birori byabereye muri Maison Blanche, Perezida Trump nawe yashimangiye akamaro k'uku kwezi.
Ikaze muri Maison Blanche, tuzirikana n'ishema ukwezi kw'amateka y'abirabura. Uyu munsi turazirikana ibisekuruza by'abirabura bigitangaza abagize intsinzi zinyuranye, abasirikari, abakunda igihugu bagize uruhare runini mu guteza imbere igihugu cyacu no kukigeza ku buhangange. Kandi koko muri bihangange pe.
Perezida Trump yari yatumiye abantu benshi babirabura barimo abanyapolitiki, ibyamamare muri siporo n'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, ariko ntiyigeze akomoza ku iteka yashyizeho umukono akimara kugaruka ku butegetsi ribuza inzego za guverinoma yo ku rwego rw'igihugu gushyira mu bikorwa ingamba zo guca akarengane n'ubusumbane.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turi no kuri internet kuri www.radioyacuvewa.com, kuri YouTube, X na Instagram hamwe na Facebook. Adresse yacu ni Vewa Radio yacu. Mukanya makuru yacu arakomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Leta y'u Rwanda yamaganye ibihano byafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ivuga ko ari ukwivanga muri gahunda nyafurika yo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yavuganye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe, yatangiye amubaza ibyo Leta y'u Rwanda ivuga kuri ibi bihano.
Iki ni icyemezo kidafite ishingiro. Ibi bihano ibihugu by'amahanga bifata, ibihugu by'Iburayi na Amerika y'Amajyaruguru, ni ibihano bidashobora gutanga umuti ku bibazo dufite mu karere, ibibazo by'umutekano, ibibazo by'amahoro, bikaba rero ari ibihano bidafite ishingiro namba. Kandi n'ibi birego bashinja Ministre Kabarebe bijyanye n'amabuye y'agaciro muri Kongo ngira ngo kugeza nkana, kuko ibihugu biri muri Kongo biri muri ayo mabuye y'agaciro birazwi. Hari ibihugu byo muri Afurika binini biri no mu ntambara byohereje ingabo kurwanirira Perezida Tshisekedi, ndetse hakaba n'ibihugu by'Iburayi na Amerika y'Amajyaruguru bifite amasosiyete muri Kongo. Rero icyo kirego nta shingiro gifite namba.
None icyemezo cya Minisiteri y'Imari y'Amerika cyo gufatira u Rwanda ibihano mu gifata nk'ikibazo gikomeye, cyangwa se mukibona nk'uko mwabitangaje mu itangazo ryanyu nk'uruhare rw'amahanga rudakenewe muri gahunda yo gushaka amahoro iyobowe n'Abanyafurika?
Twebwe mu Rwanda twifata nko kwivanga mu bibazo bya Afurika, cyane cyane mu biganiro byatangijwe n'umugabane wacu n'imiryango y'uturere. Muri bwo ku itariki ya 8 Gashyantare i Dar es Salaam habaye inama y'abakuru b'ibihugu ihuriweho n'imiryango ya EAC na SADC, yemeje ibyemezo bigamije kugarura amahoro iburasirazuba bwa Congo. Imyanzuro y'iyo nama ikaba yanashyigikiwe n'inama y'abakuru b'ibihugu ba Afurika Yunze Ubumwe yateraniye Addis Ababa mu cyumweru gishize. N'uyu munsi tuvugana hari inama y'abagaba bakuru b'ingabo b'iyo miryango yombi ya EAC na SADC, bari bateraniye i Nairobi kugira ngo batangire gushyira mu bikorwa imyanzuro ya Dar es Salaam. Hariho bitangaje ku buryo hari ibihugu by'ahanga ibihugu by'Iburayi na Amerika bivanga muri ibyo bibazo bigafata ibihano kandi ibyo bihano bikaba nta ruhare cyangwa bidashobora gufasha mu kugarura amahoro n'umutekano ahubwo biza kudindiza process turimo y'ibi biganiro bigiye gutangira.
Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, ndagushimye cyane kubwa kakanyuhaye ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Minisiteri y'imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hejo kuwa kane nibwo yashyizeho ibihano ibishyiriraho General James Kabarebe, umunyamabanga wa Leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, imushinja gushyigikira M23 no kungukira mu mutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Undi wafatiwe ibihano ni Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'umutwe wa M23. Temistoke Mutizima atugezaho ibindi kuri inkuru.
Bihana aba bagabo bombi bafatiwe ni ibijyanye n'ifatirwa ry'imitungo bafite muri Amerika cyangwa se bakaba bayicungirwa n'abantu bo muri Amerika. Kuri generali wavuye ku rugerero James Kabarebe, usanzwe ari umunyamabanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ubutwererane bw'akarere, ibiro bishinzwe ubugenzuzi bw'imitungo y'abanyamahanga muri Minisiteri y'Imari ya Amerika bivuga ko ari we nyambere mu bufasha bw'u Rwanda kuri M23. Bikavuga ko ari we muhuza wa guverinoma y'u Rwanda na M23 kandi ari nawe utegura ibijyanye n'inkunga izinyeshyamba zihabwa n'u Rwanda. Ibi biro bivuga ko Kabarebe ari umutegetsi mu bya politiki n'ibya gisirikare wagiye ugira uruhare rukomeye mu ntambara zo muri Kongo kuva mu myaka 30 ishize. Ikindi, iyi ministeri ivuga ko Kabarebe ari ucunga menshi mu mafaranga u Rwanda na M23 bakura mu mabuye y'agaciro ya Kongo, ko ari uhuza ibikorwa byo kohereza hanze amabuye y'agaciro yacukuwe mu birombe byo muri Kongo yoherezwa anyuze mu Rwanda. Ministeri y'imari ya Amerika ivuga ko umutwe wa M23 ufashwa n'u Rwanda ukomeje kwagura bwangu ibice ugenzura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ukora ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu birimo ubwicanyi, kugaba ibitero ku basivili no gusambanya ku gahato. Ikavuga ko mu mpera z'ukwa mbere k'uyu mwaka M23 n'igisirikare cy'u Rwanda RDF bafashe Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru, mu ntambara yahitanye ibihumbi by'abasivili. Nyuma yo gufata Goma, nk'uko iyi ministeri bivuga, M23 na RDF bakomeje imirwano bigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu gisanzwe ari igicumbi cy'ingenzi cy'ubwikorezi no gutwara abantu mu burasirazuba bwa Kongo. Nyuma yaho banafata Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'Epfo. Avuga kuri ibi bihano Bwana Bradley T. Smith, umuyobozi w'agateganyo wungirije muri Minisiteri y'Imari ya Amerika ushinzwe ubutasi mu by'imari no kurwanya iterabwoba, yagize ati: "Igikorwa cya none kirashimangira ubushake bwacu bwo kuryoza abategetsi bakomeye nka Kabarebe na Kanyuka uruhare rwabo mu gutera inkunga ibikorwa bya RDF na M23 byo guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo." Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracyakomeje kwiyemeza gukora iyo bwabaga ngo aya makimbirane akemuke mu nzira z'amahoro. Kuri Lawrence Kanyuka Kingston, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika iravuga ko ari umutegetsi w'ingenzi mu bikorwa by'itumanaho na diplomasi by'inyeshyamba za AFC M23 zishaka guhirika ubutegetsi bwa Kongo. Itangazo ry'iyi ministeri rivuga ko Kanyuka ari nyiri kompanyi ebyiri z'ubucuruzi zanditse mu Bwongereza no mu Bufaransa. Izo nazo ni Kingston Fresh yanditse mu Bwongereza ikaba ikora ibijyanye n'ubucuruzi bw'ibiribwa, hakaba na Kingston Holding ikorera ipari mu Faransa itanga ubujyanama mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibi bigo byombi nabyo Minisiteri y'Imari ya Amerika yabishyize mu bihano kubwo kuba bifitwe cyangwa se biyoborwa na Kanyuka. Mu gusobanura inkurikizi y'ibi bihano, Minisiteri y'Imari ya Amerika mu itangazo ryayo ivuga ko ababifatiwe, imitungo yose n'inyungu zikomoka kuri iyo biri muri Amerika cyangwa se bikaba bifitwe cyangwa biyoborwa n'abantu bari muri Amerika bitambamiwe. Ikindi, bikaba bigomba kumenyekanishwa ku biro by'iyi ministeri bishinzwe ubugenzuzi bw'imitungo y'abanyamahanga OFAC. Ikiyongera kuri ibi nuko ibigo byose bifitwe n'aba bantu, haba mu buryo buziguye cyangwa butaziguye, cyangwa se ibyo bafitemo imigabane ingana na 50% cyangwa se irengaho, nabyo bifatiriwe. Itangazo riti: "Keretse gusa bitangiye uruhushya rusange cyangwa se rwihariye rwa OFAC cyangwa se isonerwa, ibihano bya Amerika muri rusange bibuza abanyamerika cyangwa se abantu bari muri Amerika gukorana ubucuruzi n'ibigo cyangwa se abantu bafatiwe ibi bihano." Icyakora, iyi ministeri ikavuga ko ikigamijwe muri ibi bihano atari uguhana gusa, ahubwo ari ugutuma haba impinduka nziza mu myitwarire.
Radio,
Amakuru yacu tuyakomereze ku mupaka wa Gatumba uhuza Uburundi na Kongo. Ku munsi wejo ibikorwa hafi ya byose kuri uyu mupaka byari byahagaze. Nta Barundi bambukaga kandi nta n'abanyekongo binjiraga mu Burundi batemeye ko ari impunzi. Nk'uko umunyamakuru Desire Hatungimana abitubwira, bamwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika bagiye Gatumba kureba uko ibintu byari byifashe.
Beni wa tireke tugeele.
Uko niko byari byifashe kuva mu gitondo gushika inyuma y'umutaga mu Gatumba ku rubibe rw'Burundi na Kongo. Ibikorwa byose byari byahagaze. Uhereye ku bariyeri yinjira mu Burundi uva muri Kongo, ikamyo zirenga indwi z'igipolisi, izirenga zitanu zase, ibisi z'igipolisi n'iz'amashyirahamwe afasha mu mpunzi n'izindi modoka z'abakozi zari zitonze mu karere k'imetero amajana abiri. Izo modoka zose zakurakuranwa kuri uwo mupaka. Ni mu gihe abanyagihugu Barundi bashaka kuja muri Kongo bashoye ibicuruzwa bari bazibiriwe n'igipolisi ku metero amajana atatu na mirongo itanu ku ruhande rw'Uburundi. Aha, umwe mu bapolisi bari barongoye abandi ariko arabirukana.
Hanyuma yaze mwe pe, weza nyuma.
Ayo, ayo. Eba papa sakumba.
Oyo munsi nta Burundi ninjire yo feza sasa. Kuri ko baroha, niho ku baroha tubaze ko baze tumenye nyene hameze, turabiye ne hiri uno munsi. Barungi.
Ereka tari dushika.
None je tumbi, none ahaye nta n'umuntu umwe hari, hari n'umwe ninjira. Sika mu nzira tomato sekura mama
ninjira. Koko ba madi muta.
Amukanza na bapolisi baba kubitemo igitizo bitomata ngo rari.
Wowe na amazi.
Nabakunzi b'ijwi rya Amerika ntibemerewe kwegera ikibanza gihagaritswemo imodoka z'igipolisi na haseri zakira impunzi nk'uko basanzwe bahabona ku ruhande rwa Kongo. Naho ibintu byari byifashe uko mu mwanya w'amasaha atatu umukunzi b'ijwi rya Amerika yamaze ku mupaka wa Gatumba, impunzi zuzuye ikamyo zitanu n'imodoka ya bisi ya kwasiteri zitatu nizo zajanywe aho zakirirwa. Zari zigizwe n'abagore, abana, imisore n'inkumi hamwe n'abagabo. Abo bahunze bari bafise udukoresho bahunganye duke duke, amasakoshi n'ibikapo, n'abandi bari bafise amakinga. Binjiye mu Burundi baca burizwa imodoka. Ibi byatumye bidakunda ko bavugana n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Imyidogo ku Barundi bajanye ibicuruzwa muri Kongo biri kuri uwo mupaka yari myinshi. Abafasoni mu Gatumba bari baje kuraba ababo ko bataha mu Burundi. Bari bagiye gucururiza muri Kongo intambara ibariyo bakiri. Abacururiza ngaho mu Gatumba, abikorera imizigo n'ibindi bari bake cyane. N'ibibanza byinshi byagaragara kiretse bake bari kubadandaza amazi. Umwe wenyine niwe yari kwatanga ubugari, nawe bikaboneka ko atabakire yarafise. Ibintu byahinduye isura kuri uwo mupaka kuva mu masaha munani yo kuri uyu wa gatatu, aho inzego z'u Burundi zakira abapolisi ba Kongo ijana bahunze bambaye imyambaro ibaranga, imiduga yabo bakoresha mu gipolisi cya Kongo n'ibigwanisho byabo hamwe n'ibindi bigwanisho byari bipakiwe mu modoka bahunganye. Kuva kuwa cumi na kabiri ukwezi kwa kabiri, leta y'u Burundi ivuga ko bamaze kwakira impunzi hagati y'ibihumbi mirongo itatu na mirongo itatu na bitanu by'abanyekongo. Abashika ibihumbi mirongo ibiri binjiye baciye ku Rusizi bari mu ntara ya Cibitoke, abandi bashika ibihumbi bitanu baciye ku mpaka wa Gatumba bajanywe muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Ivyo umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi, Martin Ntiheretse yabisiguye mu nama yo kuri uwa gatatu itariki cumi n'icyenda z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu mu gisagara ca Bujumbura, yagiranye n'ubushikiranganji bw'imigenderanire hamwe na hase n'abandi bafasha mu gisata c'impunzi. Muri hashere bavuga ko impunzi zimaze kuza mu Burundi ziharugwa ku miryango irenga ibihumbi bitandatu, kandi ko kuva mwaka w'ibihumbi bibiri Uburundi butaheruka kwakira impunzi zingana uko. Brigitte Mukanga Eno aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi ya SR mu Burundi asaba umwe wese mu bafashanya n'u Burundi kugira icyo akoze mu kugarukira kuri izo mpunzi.
Turacyari ku makuru ya radiyo Ijwi rya Amerika. tugiye noneho kubagezaho inkuru yerekeye inama irimo kubera inaha muri Washington DC. Uburundi buri mu bihugu byatumiwe muri iyo nama izabana iminsi, ikaba yiga ku buryo ibihugu byafatanya bigakorera hamwe mu buryo bwo gukoresha ubutare butagira ingaruka ku bidukikije. Umwe mu bahagarariye u Burundi, ambasaderi Jean Bosco Baregye, ari nawe uhagarariye igihugu cy'u Burundi inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri iyo nama, hamubwira akamaro kayo.
Hari inama y'ikibera hano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba yatumiwe n'ishyirahamwe ryitwa mu cyongereza Hunter and Co, ifatanyije n'iryitwa Concerto Global Public Affairs, mashyirahamwe abiri akorera mu bijyanye n'ubutare. Ubu butare bugezweho cyane cyane muri iki gihe bujyanye no gukora ibikoresho bitandukanye nk'amabateri kugira ngo tuve mu byo gukoresha bya butare busanzwe bwa kera twinjire muri ubu butare. Bavuga yuko tugomba gukoresha ubutare butuma ikirere kitamira nabi. Ubwo butare rero mukaba muzi ko bukenewe cyane rwose. Hanyuma iyi nama rero yatumiwe n'aya mashyirahamwe abiri twagiye ubuntu Burundi natwe badutumiramo, kuko Burundi usanzwe ufishe ubutare nk'ubwo naho tukiri mu ntango, kwari kugira ngo iyi nama rero yerekane ibyo ibihugu bifishe Burundi burimo n'ibindi bihugu, cyane cyane Amerika murazi ko ikoresha ubwo butare cyane. Rero twebwe twagiriwe amahirwe yo kuza muri iyi nama kugira ngo natwe dushobore kuvuga ibijyanye n'ubu butare Burundi bufishe, cyane cyane ko turi mu ntango yako yo kugerageza kugira ngo tumenyekanishe ibyo dufise, kuko kenshi usanga u Burundi ibyo bwari bufise bitaramenyekana. Mugabo aya mahirwe yabaye amahirwe akomeye, kuko ni inama ikomeye cyane ihuza abantu benshi cyane. Yatanguye ku munsi w'ejo, irabandanya n'ubu, izoca ibandanya n'ejo, hanyuma izoca ibandaniriza umunsi wa mbere i New York, aho hose tugenda duhura n'amashyirahamwe akomakomeye akorera hano, harimo nabo muri leta yo twakwita State Department, harimo n'ibisata by'ubutare.
Mwavuze ubutare Burundi bushaka kuba bufise buri mu bihe bya none, murashaka kutubwira mu majambo make ubwo butare ni nk'ubuhe Burundi bufise?
Yego, ubwo butare bugezweho Burundi kwa cyane ubu ni nk'ubutare bita lithium. Butare ikora cyane rwose mu bintu bijyanye n'amabateri y'imodoka, izi modoka bita ko ari imodoka zitanye igitoro zikoreshwa umuyagankuba. Harimo ubwo butare rero burakenerwa cyane kandi babuvuze cyane. Hariho ubutare bujyanye na nikel bwo mu Burundi, mwazi ko buriho iyo ni lithium mu Burundi irahari. Hariho ubutare bujyanye na coltan, hariho ubutare butandukanye bujyanye n'ibi bihe nk'ubwo bita terrat. Ni ubutare buriko buravugwa cyane kandi no muri izi nama turimwo abo duhura bose baguma babugarukako cyane.
Muri iki gihe mu Burundi ubwo butare bungana iki? Hari ivyigwa vyoba bimaze gukorwa vyerekana ukuntu ubwo butare mubuze bungana?
Yego, nkubwana ikere hari ibiharu bimaze gukorwa aho bura mu Burundi. Bafise ahantu hashika hatatu buri nka Musongati, aho bavuga ko bahari amatoni menshi cyane arenga 160. Hariho Waga, Nyabikere, aho n'ahantu hamaze kumenyekana ubutare buri. Ubwo rero hari ibyo biharu bimaze kwerekana. Hanyuma nk'ibwo bwa lithium nabwo bamaze kubona aho bwoba buri nka Zandora. Ubu bariko bagerageza yuko ukunda hakaboneka nk'ishyirahamwe rishobora kugenda kugerageza kugira ibindi byigwa birenze ku byo bamaze gukora, byo twakwita mu Gifaransa rejendisi. Ubu rero hariho umugambi yuko bariko baragerageza yuko buronka ishyirahamwe, mashyirahamwe yarikarabi ararondera ko yoronka uburenganzira bwo kuronka ingene byagira ibyigwa byimbitse kuri ubwo butare.
Igikorwa cyo kwimba ubutare ni igikorwa gihambaye cyane rwose, gisaba ubuhinga bwinshi cyane rwose. Urundi muri iki gihe burafise ubuhinga bwo kwimba ubwo butare cyane ayo mashyirahamwe mwavuze abiri ashobora kuzabafasha?
Murakoze cyane. Muri inama irimo abaje bava i Burundi, ujya asanzwe ari umuhanuzi w'umukuru w'igihugu araba bya biro bijyanye n'iterambere ry'ibyigwa n'iterambere mu bijyanye n'uko u Burundi bugira akarusho gakomeye biciye kuri ibi by'imbonakazoza y'igihugu 2040-2060. Muri iyo mbonakazoza hakaba harimo ibintu bitandukanye, harimo kandi n'ujejwe iby'ubutare uwo bita umuyobozi mukuru mu Gifaransa Directeur General araba iby'ubutare. Abo baje kugira ngo bakurikirane kandi bavugane n'abantu. Hanyuma nkuko bivuze mu Burundi uraze ko bimeze umugambi ukomeye uyo wibona kazozo rimwe ibyo kwigisha abarundi hanyuma dusanze dufise abarundi batari bake bari hanze babizi abo bariko turabigira kandi tubavugana ubu tubakorana kugira ngo bafashe
Ambassadeur Jean Bosco Baregi murakoze cyane rwose ku kanyamuhari radio ijwi ry'Amerika.
Ibiganiro bya radio yanyijwe ya Amerika birakomeje. Muri iyi minsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaritse by'agateganyo imfashanyo igenerwa amahanga. U Rwanda narwo rwahagaritse imfashanyo z'Ububirigi. Ubundi imfashanyo ni iki? Zigamije iki? Thomas Kamirindi araduha ibindi kuri inkuru.
Ibigo by'ubushakashatsi Brookings cy'i Washington DC cyangwa Britannica gifite icyicaro gikuru mu mujyi wa Chicago muri leta ya Illinois bisobanura ko imfashanyo ari uburyo bw'igihugu cyifite bwo kugoboka ikindi gifite amikoro make. Bishobora kuba inkunga z'amafaranga, iza gisirikare cyangwa iz'ubutabazi bwihutirwa mu gihe cy'ibiza nk'ibiribwa cyangwa imiti. Umuryango w'abibumbye wasabye ko imfashanyo zagera ku rugero rwa 0.7% by'umusaruro mbumbe wa buri gihugu cyateye imbere. Mu byabigezeho harimo nka Norvège, Suède, Luxembourg, Danemark n'Ubwongereza. Muri rusange ariko ibihugu bikize bitanga 0.4% by'umusaruro mbumbe wabyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igeza kuri 0.2%. Ariko kubera ko aricyo gihugu gikize cyane kurusha ibindi, imfashanyo zacyo ziza kure ku isonga. Abahanga mu bya diplomasi na politiki mpuzamahanga bemeza ko mu by'ukuri imfashanyo zigamije kurengera umutekano n'inyungu z'ibihugu bizitanga. Urugero ni nka Brian Clark, umuyobozi w'ishami ry'ubushakashatsi ku birebana n'ingabo z'igihugu n'ikoranabuhanga mu kigo cyitwa Hudson Institute cy'i Washington DC, yavuganye n'ijwi rya Amerika kuri Skype.
Investments in humanitarian aid, even if they don't.
Imfashanyo nubwo zitabyara ubucuti buteza imbere inyungu za Leta Zunze Ubumwe, ni ngombwa kuko ziha Leta Zunze Ubumwe ingufu ku buryo butagaragara kandi zigatuma igira igitinyiro n'icyubahiro ku isi.
Ku rundi ruhande, abaterankunga bavuga ko imfashanyo zigamije guha abazihabwa ubushobozi bwo kwikura mu bukene no guhindura isi ikagenda iba nziza kurushaho. Ariko abazihabwa siko bose babibona. Bityo abahanga mu by'ubukungu bavuga ko Afrika ikwiye kubyigobotora. Ni nk'umutegarugori Ngozi Okonjo Iweala, umuyobozi mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'ubucuruzi Organisation Mondiale du Commerce, yabibwiye Television Channels y'i Lagos, umurwa mukuru w'ubukungu wa Nigeria, igihugu akomokamo.
Africa, dukeneye rwose guhindura imyumvire. Dukwiye kumva ko ikintu cyitwa imfashanyo ari amateka yahise, ahubwo dukwiye gushyira imbaraga mu bintu bibiri: gukurura ishoramari no kubyaza umusaruro umutungo kamere wacu.
Naho Leta y'u Rwanda yo iti gukoresha imfashanyo nk'intwaro ya politiki sibyo, ntibikwiye kubaho.
Tuti mwarimu duteza amatwi, turi hafi gusezeranaho, ariko tubibutse muri make amakuru twabagejejeho. Twabwiye ko umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda Kizza Besigye yashinjwe icyaha cyo kugambanira igihugu. Elias Lukwago wa umwunganira yavuze ko ibyaha aregwa bishingiye kuri politiki. Mu burasirazuba bwa hagati twabwiye ko Hamas yaba yaribeshye ku murambo w'umwe mu mbohe yasubije Israeli. Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu akaba avuga ko Hamas izabiryozwa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yizihije ukwezi kwahariwe umurage w'abimukira. Naho Leta y'u Rwanda yamaganye ibihano byafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ivuga ko ari ukwivanga muri gahunda nyafurika yo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisiteri y'imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hejo ku wa kane nibwo yashyizeho ibihano kuri General James Kabarebe, umunyamabanga wa Leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, imushinja gushyigikira umutwe wa M23. Nshuti rero, mwarimu duteze amatwi, haniho dusoreje. Mwakoze kubana natwe. Ku buhanga bw'ibyuma hari Patrick afatanije na Nadia Taha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi. Kuri mikorongo ari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mugira amahoro n'ibihe byiza.